Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Kuri mikoro muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu I Kigali mu Rwanda. Mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2. Ndabaramukije inshuti mwese turi kumwe gakeye neza. Ikaze kuri radio yanyu.
Ya muri ibyo biganiro umuntu yirebanga atari kumwe na senarede nk'uko umuntu intama yobigiye yisoye mu ntambwe yonyine.
Uwo ni Bwana Pancras Cimpaye havuga ku butumire mu biganiro bihuza Abarundi bitaha bizabera Arusha mu gihugu cya Tanzania mu cyumweru gitaha. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazigarukaho mu kanya. Mbere yaho ariko mugenzi wacu Aloyizi Bigirimana agiye kubagezaho amakuru avugwa hirya no hino ku isi muri iki gitondo. Aloyizi, waramukanye Imana.
Mwaramutse Eugenia, mwaramutse namwe mwumva Ijwi rya Amerika. Amashirahamwe aharanira agateka ka zina muntu ariko akoresha igenwa rya Ethiopia mu nama ya ONU ijejwe umutekano ku isi kugira leta y'ico gihugu ihagarike guhohotera abatavuga rumwe nayo. Ethiopia ntigicana waka n'amashirahamwe aharanira agateka ka muntu yama yacagirije ko kidaha akaryo abafise ibyumviro bya politike kubishikiriza hamwe no guha no guta mu mvuto abamenyeshamakuru hamwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Ico gihugu kandi caranki abagenduzi ba ONU kuja kugira amatohoza ku bwicanyi leta yakoze yagizwa gukora kuva mu mwaka w'2007. Icegera cy'umuyobozi w'ishyirahamwe riharanira agateka ka muntu Human Rights Watch muri ONU Ashaka Kumare avuga ko Ethiopia yagenywe kuba mu nama ijejwe umutekano hisunzwe ibya politike atari uko ico gihugu gifise inyifato nziza. Naho umushikiranganji w'imigenderanire n'andi makungu wa Ethiopia Tedros Adhanom amenyesha ko kwemererwa gusasa muri iyo nama byerekana ko igihugu ciwe cubashwe kandi cizigiwe n'amakungu. Human Rights Watch yatangaje ko izokora uko shoboye kose kugira ikurikiranire hafi Ethiopia mu gihe ko coba kigiye guhindura ingendo bivanye n'ico cicaro kironse. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama yaratanguye guherekeza Hillary Clinton ho mu mugambwe w'abademokrate mu myiyamamazo yo guhiganirwa intebe y'umukuru w'igihugu. Mu rugendo rwa mbere batanguye ejo kuwa kabiri mu gisagara cya Charlotte ni muri leta ya Carolina ya ruguru, Obama yaravuze ibitari bike bikwiye gutuma Abanyamerika batora Hillary ngo abe umukuru w'igihugu wa Amerika agira 45. Obama yarashimagije wahoze ari sekretari wa leta wiwe ko ari umukozi afise ubwenge buhanitse, umukozi akora cyane kandi adatinya mu gihe afashe ingingo. Obama asanzwe afise igikundiro cinshi mu mugambwe w'abademokrate murambabarira ugushigikira Hillary muri urwo rugamba bishobora gutuma ashobora kugira amahirwe menshi yo gutorwa nk'umukuru w'igihugu. Muri Iraq umushikiranganji w'intwaro yo hagati muri ico gihugu yaratanze imihoho muri ayo mabanga ejo ku munsi wa kabiri. Mohamed Gabane yabaye arashikiriza ayo mabanga icegera ciwe mu kurindira ko umushikiranganji wa mbere Haider al-Abadi yemeza iryo tanga imihoho ryiwe. Mohamed Gabane atanze imihoho inyuma yaho abanyagihugu bagaragarije agashavu kuva ku munsi w'Imana igihe haba igitero cy'abihevyi cyahitanye abantu bashika amajana 250. Abatabara baracarondera abo borokora mu bibomoke ahabereye ico gitero mu gace ka Darada ni mu gisagara ca Baghdad. Umuhari wa leta ya Kiisilamu waremanze ko ari wo wagavye ico gitero mu kuvuga ko warondera abayisilamu bo mu bwoko bw'abashite. Iki gitero cabaye mu gihe rero harangiye ukwezi kw'amafungo y'abayisilamu igihe intumwa ya ONU muri Iraq Jan Kubisi we avuga ko afise amakenga menshi ko hashobora kuba ibindi bitero muri iyi minsi mikuru. Tukivuga kuri Iraq kandi ishirahamwe mpuzamakungu rivuga ko ridashigikiye ukwihora kuriko gukorwa na leta ya Iraq inyuma y'igitero cyabaye ku munsi w'Imana ku murwa mukuru Baghdad cyahitanye abantu barenga amajana 250 nkuko tuhejeje kubivuga. Umutegetsi mukuru ajejwe iby'agateka ka muntu muri ONU Zed Raad al-Hussein amenyesha ko ababajwe nabo basivile ataco bazira bishwe muri ico gitero, ariko asaba leta ya Iraq kubuza imihari y'abarwanyi iriko irihora mu gukubagura no kwica abasivile bafashwe mu gihe bariko bahunga ibisagara byari mu minwe y'umuhari wa leta ya Kiisilamu. Zed asaba leta kwimurira mu bindi bibanza abantu bashika 600 bagizwe n'abagabo hamwe n'abahungu b'imisore bafashwe n'iyo mihari yariko irwana ku ruhande rwa leta mu rugamba rwo kwigarurira igisagara cha Faluja mu kwezi kwa gatandatu. Zed avuga yuko abo bantu bariko barakoregwa ivyamfura mbi kandi bakubagurirwa ubuzima, amenyesha ko kwihora nkuko atakindi gushikana ko atari guha inguvu umuhari wa leta ya Kiisilamu kurushiriza kugaba ibindi bitero ku basivile binzira karengane muri ico gihugu.
Urakoze harabizi bigira imana kuri aya makuru nshuti zacu murumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali mu Rwanda, naho mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu Rwanda. Uyu munsi kwa gatatu abayisilamu barasoza igisibo gitagatifu bari bamaze mu kwezi. Mugenzi wacu Asumuta Kaboyi yaragiye mu mujyi wa Kigali kureba uko bamwe biteguye uwo munsi mukuru.
Ni ku gicamunsi cyo kuri wa kabiri turi mu isoko rya Nyarugenge ryubatse mu mujyi wa Kigali. Abantu n'urujya n'uruza cyane cyane biganjemo abayisilamu bari mu gice gicururizwamo ibiribwa, baragura ku bwinshi biteguye umunsi weje w'isozwa ry'igisibo cya Ramadhan. Ni umunsi ukomeye cyane mu Rwanda kuko leta nayo igena ikiruhuko ku bakozi bose. Mu gusoza iki gisibo, abayisilamu nasanze mu mujyi wa Kigali barimo guhaha ibintu binyuranye babwijwe ryamere kuko biteguye umunsi wo gufungura uteganijwe kuba kuri wa gatatu tariki ya gatandatu z'ukwezi kwa karindwi.
Ibyishimo kuri twebwe, urabona umunsi w'ilayidi aba ari umunsi w'ibyishimo dusangira n'inshuti n'abavandimwe. Tuba twateguye amafunguro ya special, akenshi abenshi hari ayo bazi nk'ipilawu, ni akenshi batuziho ariko n'ibindi byose biba bihari.
Ubu uri mu rugo nyine arabona ko hari ikintu kidasanzwe gihari.
Byose ubuhaho umuyenda abaturanyi ubona bari guhumurirwa, nawe urabyumva.
Ni so gusiburuka twa twiteguye gutumira inshuti n'abavandimwe kugira ngo dusangire.
Mwabiteguye gute?
Tuvuga ngo ni uguteka, tugahaha, tugatumira abaturanyi, tugasangira.
Umunsi wo gusoza igisibo ku bayisilamu, uwo munsi urangwa n'ibikorwa byo gufasha cyane cyane abatishoboye. Hirya no hino mu mujyi wa Kigali wasangaga abantu bari mu maduka acuruza imyenda ndetse n'ibiribwa, baragura ibyo bajyana mu mago yabo ndetse banagura ibyo bajya gufashisha abatishoboye kugira ngo bose umunsi mukuru uzabashimishe.
Nkatwa ndo umucuruzi niza namurira nayo bumva, ariko nasibye noneho mbinyibutsa wa muntu usabye binyibutsa ko yanzara kukibabaza kwa amafaranga dutanga yo kufasha abo bantu kugira ngo nabo babahahire imbere y'uko dusiburuka. Umukene abagomba kugira ikintu abone. Nuta umusilamu n'umukirisitu n'utagira idini ari umukene ukamuzi ugomba kumufasha kuko n'Imana yabiguhembere.
Ejo tugomba gufasha abana nk'abana batishoboye, abatabonye umwenda tukabagurira, tuba twaguze noneho ukamenya abana bo muri karitsiye ku buryo ubahamagara nk'ejo bavuye gusari ukabaha imyenda bakambara.
Nubwo abasilamu muri iki gihe cyo gufunga bategekwa gufasha ndetse no gusangira n'abakene, abagane n'ijwi rya Amerika ndetse n'abacuruzi bemeza ko kubona amafunguro ahagije muri iki gihe bitoroshye bitewe n'uburyo ibiciro ku masoko byazamutse. Hari bamwe batangaza ko umubare wabo bajyaga batumira ngo basangire uzagabanuka bitewe n'amikoro make.
Nawe kiraba ari kuza batumira birahenze ntabwo uko yarayidi kimukubera izuba.
Ubu ikiro cy'inyanya nangaye hano?
Ikiro cy'inyanya ni 900.
Ibintu byazamutse cyane cyane byikubye nk'inshuro nk'ebyiri, ariko kubera ko ugomba gusangira n'abantu nyine wirengagiza ibyo biciro bitume ntibikuze guhaha.
namwe muri iki gifungo mwahuye n'icyo cyo koko kibiribwa bihenze
cyane biribwa birahenze kuko birahenze byo
bizatuma mwishima umuso gufungura neza
nta kibazo tuzafungura
ngo sene ni watumiraga abantu ijana kubera icyo kibazo ubwo ntibishobora gutuma wirugabanya
eh uragabanya utumira nk'abantu nka 25
eh mbere watumiraga bangahe
natumiraga nk'abantu 45 cyangwa 50 ego ubukungu bwifashe nabi
Biteganyijwe gusoza igisibo cya Ramadhani biba kuri uyu wa gatatu umunsi leta itanga w'ikiruhuko mu gusoza ukwezi kw'igisibo uwo munsi usozwa n'isengesho ribera kuri Stade Regionale ya Kigali rigahuza abasilamu benshi batuye mu mujyi wa Kigali iryo sengesho rinabera hirya no hino mu gihugu aho abasilamu bahurira mu misigiti yabo bagasenga ni umunsi urangwa n'ibyishimo byo gusangira amafunguro yaba ku bayisilamu ndetse no kuri bagenzi babo mu yandi madini Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika I Kigali
Imishyikirano ihuza Abarundi ku nshuro ya kabiri izaba guhera ku itariki ya 12 kugeza ku ya 14 y'uko kwezi kwa 7 Arusha mu gihugu cya Tanzania. Ibi bitangazwa n'ibiro by'umwunganizi wahoze ari perezida wa Tanzania Benjamin Mkapa. Cyakora kugeza ubu urunani rwishinze kubahiriza amasezerano ya Arusha n'intwaro ya demokarasi mu Burundi SENARED yasabye ubutumirwa nk'urunani nta butumire yabonye. Umuvugizi wa SENARED Pancras Chimpaye avuga ko nta munywanyi w'urwo runani wemerewe kujya muri iyo mishyikirano ku giti cye. Mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije, Bwana Chimpaye aratangira yemeza ko ubwo butumire batarabubona kugeza ubu.
Gushika uyu munsi muri SENARED giriteka ubutumire bwo kwitaba ibiganiro bimirije yarusha ntabwo turaronka.
Ni ukuvuga ko atabwo muzoronka
ikibazo n'umuhuza yacishura
igihe twagira ikiganiro igihe umuhuza bw'ahura n'umuhuza yaje kubara aba Bruseli mwari mwambiye ko mufite kizero ko umuhuza azobatumira nk'umuhari SENARED ku bwanyu ititagenze neza niki
kitaragiye itagenze neza gushika uyu munsi umuhuza ntiwashobora kucishura kuko ntituzi kuva duhuye amagenekerezo ya 10 n'ibya 10 y'umwezi kwa gatandatu n'uyu munsi icyo bacarahindutse
mwavuze ko hariho abanywanyi b'urunani SENARED bamaze kuronka ubwo butumire abo banywanyi bazokwitaba ibyo biganiro bitekanijwe
abanywanyi bo muri SENARED bamaze kuronka ubwo butumire barabidushyikirije bafite amakenga kuko bazi neza itangiriro rya SENARED bazi neza aho SENARED ihagaze kuri icyo kibazo cyo gutumirwa ni nacyo gituma basi bandikira umuhuza bamumenyesha yuko badatumiwe muri SENARED badashobora kwitaba ibyo biganiro
mu gihe mutotumirwa n'abo banywanyi banyu batoja mu biganiro ingingo muzofata ni iyihe ikindi kintu umugambi mufise n'uyu
migambi y'urugamba kugarukana amahoro cyane cyane iyo ariko haraba ibiganiro si byiza yuko ishyikirizwa ku maradiyo urumva umaze kushyikiriza ku radiyo uyu mugambi urahejwe ukakirwa nabi na cyane cyane ugomba kuwukorana n'abantu bahambaye nk'umuhuza cyangwa amakungu
leta y'u Burundi irega urunani SENARED ko rukoreshwa n'abanyamahanga aho muhavuga kwiki
twibaza yuko ubutegetsi bw'Ubujumbura aho ntibwayibwije bwayikiye umujya nagomba nibutse yuko mu butegetsi bw'Ubujumbura harimwo abahoze barongoye igihugu cy'u Burundi abahoze batwara inama nshingamateka abahoze ayidigira by'abakuru b'ibihugu n'abandi banyacyubahiro benshi aha rero icyo ubutegetsi bw'Ubujumbura bwo kwibuka ni uko abo bashingantahe n'abapasoni bagize icyo bamara mu buzima bw'igihugu muri bamwe bafashije kugira ngo abo bahangane Ubujumbura bashyikeho sinibaza yuko buvuga ko ari biburabwenge gushikaho badashobora kwiyumvira kazoza k'igihugu batarinze gusaba amakungu ko yabafasha kwiyumvira
mu gihe abanywanyi bo muhari SENARED baronse ubutumire boja muri ivyo biganiro mu butegetsi bw'umuhari SENARED mwufata inkingo zimeze gute
kujya muri ivyo biganiro tutari mu runani SENARED ni nguvu leta yihagiriye ubutegetsi ku nguvu Ubujumbura ja muri ivyo biganiro umuntu yirebanga hari kumwe na senarede nkuko umuntu intama yobigiye yishoye mu ntambwe yonyine igihe rero iyo ntama intambwe igira yijya ikayifungura urumva rero yuko atacyo iba irafasha muri urwo rugamba
intambwe zoba ari nk'izihe
ntambwe nabo baba bagiye guhura kuko ugiye wenyine hajya imiti ikora ikoranye ugiye wenyine widohoye muri uru runani birumvikana neza yuko atanguvu na ntoyi uzoba uzogenda zoba afite zo gushobora kugondoza Petero Nkurunziza ngo abohore Burundi yabose abohore Burundi buri mu marira no mu maganya uzoba agiye rero yidohoye muri senarede azoba afite izindi nyungu atari inyungu zo gutabara Abarundi bagowe.
Tukivuga kuri iyi nkuru, Perezida Sylvestre Ntibantunganya uri mu runani senarede we yabonye ubutumire ku giti cye nk'uwahoze ayobora Burundi. Mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije, Bwana Sylvestre Ntibantunganya avuga ko yifuza ko na senarede yatumirwa nk'urunani. Bwana Ntibantunganya aratangira avuga ko ubwo butumire yabubonye.
Ko General Subitumire mugabo bwari ubutumire bwo kuba ku itariki 9 gushaka ku 12. Ubu rero uzi yuko ishobora kuba ibindi tariki ntibiratubwira neza kwari uko bizogenda mu bwo turarindiriye.
Muzoshika aho ibiganiro bizobera ryari mbe bizobera yarusha?
Urumva sishobora kumenya ntituzoshika ryari kandi nawe wumvise ingene inyishu zitaratomoka neza. Ku bwa mbere bari badutumiye kuva ku gerekezo ry'icenda mugabo bavuga ko 12. Amboshayo kandi bari no kugene n'uburyo bushikayo babutanze bikaboneka. Kushikurero ibyerekeye itike y'indege ndaza turabona
ariko murafite umugambi wo kuja muri ivyo biganiro.
Ibiganiro umuntu ntashobora kutabijamwo iyo byatumiwemwo bigatumirwamwo uko abantu babiteguye kandi babyumvikanye.
Mwebwe muri mu runani senarede ariko amatwa dusumira aba urunani senarede ntigwatumiwe nk'ubwo runani muzogenda muri ivyo biganiro kandi muhari senarede uvuga ko atamuntu n'umwahurike muri gorunani ashobora kuja mu biganiro naho we yatumiye kugatwe kiwe.
Ni ngomba yuko iyo umuntu ariko arondera amahoro abarundi bakeneye agira utwigoro twose kugira ngo bafashe gushikira ayo mahoro kandi uwo muntu wese biraba natwe be gusa tuzo cyangwa cyo biganire none nabo nyene babitunganya ikanabandi biraba mu Burundi cyane cyane aba bari mu nzego z'ubutegetsi. Icyo gituma umwe wese ategeza kugira uko ashoboye kose ntabe intambamyi y'abandi. Cyo rero zipfuza cyane kandi ashyigikiye senarede bavuga bati abantu bose bajye muri ibyo biganiro ndibaza mbere yuko n'ibi bituma bizabirahindagurika biteba ari uko abantu ariko arondera ingene bose boja muri ibyo biganiro.
Mu gihe muja muri ivyo biganiro senarede yavuze ko ata munywanyi wayo ishaka kwajamwo ibihano senarede izofata muzo vyemera canke muravyiteguriye.
Uvuze bwa mbere wowe inyishuta guhaye kuko je navuze yuko umuntu yokora kugira ngo abo bose birabajeyo senarede rero ijeyo kandi nakubwiye yuko nanje mbona umengo igituma ariko birateba ari uko abantu ariko araraba ingene abo bose boshobora kuja muri ibyo biganiro. Icyo kibazo rero bajije gusa cyangwa kwishyura ntarabona neza inyishu ya nyuma abari kubategura ibiganiro bamaze gushikako.
Ese ubwa mbere umuhari senarede usigurira umuhuza n'abahuza ko umuhari senarede wutumirwa nk'umuhari senarede abategetsi barongoye ibyo biganiro cyane cyane umuhuza Benjamin Mkapa yahoze arongoye igihugu cya Tanzania yaraje mu Bubiligi amasomo yandi barabonana na senarede ariko murabona ko ubwo butumwa butaje inyishu ikibazo nababaje n'ikibazo gitomoye muriteguriye ibihano byafatwa na senarede mu gihe mujayo batabahaye uruhusha.
Nanjye ndibaza yuko inyishu itaguhaye atayitomoye gusumba ngaho kuko niba n'ubu batarashobora kuvuga tariki n'iyi ni ukuvuga yuko abantu bari kwarondera ingene impande zose zikenewe kugira ngo cyose cy'ubuntu cigwe neza zoshobora kuba ziri muri ibyo biganiro. Aho rero no gusaba yuko ikibazo nk'icyo wakimbaza tumaze kubona inyishu ya nyuma izo bivuye mu ariko aratunganya ibyo biganiro.
Nacyo muzoduha inyishu imwashika hariya ariko icyo numvise mu ntango nuko mwebwe mufise umugambi wo kwita ibyo biganiro.
Navuze yuko nshikiye yuko abo muri senarede wotumirwa nka senarede
Icyo ni cyifuzo
yuko icyifuzo nico ni naho mpagaze uyu munsi kw'abantu botumirwa nka Senared.
Arakoze mugenzi wacu Frederic Nkundikije kuri ibiganiro byombi.
Itariki ya 16 y'ukwezi kw'indwi hazoba haheze imyaka 20 Ijwi rya Amerika ritanguye gushikiriza makuru n'ibiganiro mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Ibiganiro vyaryo byagarukanye icizero cyo kumviriza radio inyuma y'amaradio yabivye macakubiri n'ubwicanyi mu Burundi no mu Rwanda.
Abarundi n'abanyarwanda bakwirikiranye ibiganiro by'Ijwi rya Amerika barabonye ko iyo radio yabafashije mu kwiyungunganya, kwizerana hamwe no gusanura imitima.
Iradijwi rya Amerika yabaye bitumwa ko ihuza imiryango y'abarundi n'abanyarwanda yari yatandukanye.
Akarusho ikiganiro dusangira ijambo cabaye urubuga rw'ivyiyumviro vya bose mu myaka 20 iheze.
Mbega imyaka 20 iri imbere izoza niki? Mu kiganiro muri sanga muzobandanya kuronswa karyo kukumenya makuru y'imvaho muturero mubamwo abarindi bihuha.
Kuri telefone ngendanwa tuzokongereza ibiganiro mu masanamu n'amajwi.
Aho muri hose mutubwire ikintu ibiganiro by'Ijwi rya Amerika byabamariye gushika ubu, uko byagiye birahinduka.
Tuti turi kumwe, iyi ni radio y'Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Numwanya w'ikiganiro Amerikana ku byaranze Amerika mu bihe byahise no mu bihe tugezemo. Ikiganiro mugezweho uyu munsi na Thomas Kamirinde.
Mwaramutse neza. Gutora umukuru w'igihugu ni umuco umaze imyaka irenga 200 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri aya mateka ariko, abakandida bane batsinze amatora ya rubanda, nyamara batsindwa amatora muri rusange, bityo ntibagera ku butegetsi. Nibyo tugiye kurebera hamwe muri make. Ikaze mu kiganiro Amerikana. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika atorwa mu nzego ebyiri. Urwego rwa rubanda n'urwego rw'intumwa nkuru bita delegates mu cyongereza cyangwa se delege mu gifaransa. Muri leta zimwe na zimwe abo badelege batoranywa na rubanda. Mu zindi leta inteko ishinga amategeko yazo niyo ibahitamo. Muri iki gihe abadelege bose hamwe mu rwego rw'igihugu ni 538, ariko rusi ko byahoze byagiye bihinduka. Gusa rero muri iki gihe kugira ngo kandida yemerwe ko ari we watsinze amatora ya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, agomba kugira inyuma ye abadelege byibura 270. Mu by'ukuri aba nibo bahitamo koko umukuru w'igihugu. Urugero ni inshuro enye mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika umuntu yabonye amajwi menshi ya rubanda ariko ntiyatorwa na ziriya ntumwa nkuru, bityo ntiyaba perezida. Ubwa mbere ni mu 1824. Abakandida bane baharaniraga intebe y'umukuru w'igihugu. Nyamara nta n'umwe wabonye amajwi y'ubwiganze busesuye, ariko uwitwa Andrew Jackson yaje ku mwanya wa mbere mu majwi ya rubanda. Bigeze mu itora ku rwego rw'intumwa nkuru, Andrew Jackson nabwo yabaye uwa mbere, ariko ariwe ari n'abari abandi batatu nta n'umwe wabonye amajwi ahagije yatuma aba perezida w'igihugu. Bimaze kunanirana gutyo, inteko ishinga amategeko y'igihugu niyo yatoye president, maze ihitamo uwitwa John Quincy Adams, aba rero ariwe uba umukuru w'igihugu. Ubwa kabiri kandida yabonye amajwi menshi ya rubanda ariko ntiyaba president ni mu matora yo mu 1876. Ubwo abapiganwaga bari babiri, Rutherford Hayes na Samuel Tilden. Tilden yabaye uwa mbere mu majwi ya rubanda, ariko intumwa nkuru ziha amajwi menshi Rutherford, aba rero ariwe uba perezida. Mu matora yo mu 1888, abakandida bari babiri, Benjamin Harrison na Grover Cleveland. Uyu Cleveland yari perezida arangije manda imwe asaba rubanda indi manda ya kabiri. Yabonye amajwi ya mbere ya rubanda, Harrison amuzi inyuma. Intumwa nkuru 168 zatoye president Cleveland, abandi 233 batora Harrison, bityo uyu Benjamin Harrison abari we uba president w'igihugu. Radio Ijwi rya Amerika, ikiganiro Amerikana. Hafi hano mu mwaka w'ibihumbi bibiri, bamwe muri mwe nshuti zacu muribuka amatora hagati ya George W. Bush na Al Gore. Abahanga mu bya politiki ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bemeza ko aya matora ariyo yabayemo amakimbirane kurusha andi matora yose yo mu mateka y'igihugu. Al Gore yari vice perezida w'igihugu wari urangije manda. Noneho mu matora yo mu bihumbi bibiri, mu gihe barura ry'amajwi ya rubanda ryari riri hafi kurangira neza, yahamagaye Bush kuri telefone aramushima ati nemeye ko wansinze, felicitation. Hashize umwanya yarongeye aramuhamagara yisubiraho. Yari amaze kumenya ko amajwi yo muri leta imwe yitwa Florida yasaga nangana kuri bombi. Ku munsi wakurikiyeho, impande zombi zasabye ko ibarura risubirwamo kuva ku ntangiriro. Byarakururanye bimara igihe. Bigeze aho, urukiko rw'ikirenga rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ruca iteka ruvuga ko gusubiramo ibarura ry'amajwi binyuranyije n'itegeko nshinga ry'igihugu, bityo rutegeka ko bihagarara, kandi ruvuga ko ari George W. Bush watsinze muri iyo leta ya Florida. Bityo George W. Bush agira intumwa nkuru 271 inyuma ye, Al Gore we abona 255. Nyamara niwe wari waje imbere mu majwi y'abaturage, yarushaga Bush byibura amajwi 500. Al Gore ababaye kandida wa kane mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika watsinze mu matora ya rubanda ariko ntiyaba perezida. Nshuti zacu, ikiganiro Amerikana cy'uyu munsi nahagihumurije, ndabashimiye cyane rwose. Mugire umunsi mwiza, mwari kumwe na Thomas Kamirindi.
Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Muracyari kumwe na Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mugenzi wacu Harezi Bigirimana hagiye kubagezaho incamake y'amakuru.
Amakuru kuri Ethiopia, amashyirahamwe yaharanira agateka ka muntu arikakoresha igenwa rya Ethiopia mu nama ya ONU umutekano ku isi kugira leta y'ico gihugu ihagarike guhohotera abatavuga rumwe nayo. Human Rights Watch yatangaje ko izokora uko ishoboye kose mu gukurikirana ko Ethiopia kigiye guhindura ingendo bivanye n'ico cicaro yaronse muri ONU. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama yaratanguye guherekeza Hillary Clinton w'umugambwe w'abademokrate mu myiyamamazo yo guhiganwa intebe y'umukuru w'igihugu. Ejo ku munsi wa kabiri niho batanguye kwiyamamariza hamwe ni mu gisagara cya Charlotte muri leta ya Carolina ya ruguru aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amakuru kuri Iraq, umushiranganji w'intwaro yo hagati muri ico gihugu yaratanze imihoho muri ayo mabanga harejo ku munsi wa kabiri. Mohamed Gabane atanze imihoho inyuma yaho abanyagihugu bagaragarije agashavu kuva ku munsi w'Imana igihe haba igitero cabihevyi cahitanye abantu bashika 250. Tukivuga kuri Iraq kandi, ishirahamwe mpuzamakungu rivuga ko ridashigikiye kwihora kuri ko gukorwa na leta ya Iraq inyuma y'igitero cabaye ku munsi w'Imana ku murwa mukuru Baghdad, igitero cahitanye abantu barenga 200 nk'uko duhejeje kubivuga.
Urakoze Harizi Bigirimana kuri incamake y'amakuru. Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ibiganiro twabateguriye kuri saha naha bihumurije. Mu izina ry'abagenzi banjye mbashimiye gukomeza gukurikira ibiganiro byacu. Nshimiye kandi abadufashije ku buhanga bw'ibyuma na Fatuma Karara Arimasi wadufashije gushyira hamwe ibiganiro. Kuri mikoro nkari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, mbifurije amahoro y'Imana. Ibiganiro by'Ijwi rya Amerika birakomeje.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.